radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi nubwo gupima inda mu Burundi bikorwa ku buntu, abagore bajya kwa muganga kuzipimisha zitararenza amezi atatu baracyari bake.
Arike na kumwe n'impera tingira ngo cyo batariyo muganda cyabatire kandi gusuzumisha cyangenda hahetse cyo kiringo
tetera ngo yirasifa cyangenda ati cyo kiringo cy'ameza ne harimo batiye bavuga ati ngo je ngubumenya ngo ndafise inda ngume ngo ndoka ngayitse nkwayinda umwana atarakura.
Abo ni bamwe mu bagore bo mu ntara ya Makamba bavuga kuri icyo kibazo. Intambara hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa Nyatura abazungu yahitanye abantu 10 muri teritwari ya Masisi. Minisitiri w'imari wa Amerika Janet Yellen yaganiriye n'abayobozi b'ibihugu bya Afurika yasuye ibyerekeye ibihano ku Burusiya, naho umukuru w'urwego rw'ububanyi na mahanga rw'Uburayi Joseph Borrell arasaba Afurika y'Epfo kumvikanisha Uburusiya guhagarika intambara muri Ukraine. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuhere kwa vugwa hirya no hino, ministri imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen aracyari muri Afurika y'Epfo kugerejo ya hageze avuye muri Senegal na Zambia. Yatangaje ko yaganiriye ku bihano ku gihugu cy'u Burusiya muri buri gihugu yasuye. Eugene Mukampusi, byagenze bite?
Janet Yellen yavuze ko yaganiriye ku bihano mu rwego rw'ubukungu ku bijyanye n'uko Uburusiya bwavogereye Ukraine, kandi ko yarafite icyizere ko amasezerano ataha ku bijyanye n'igiciro ntarengwa cya lisansi kizaba cyumvikanweho mu bihe bya vuba. Yavuze ko ibihano biri ku Burusiya babifata batajenjetse, kandi ko habaye kubirengaho haba ku ruhande rw'abanyemari cyangwa urwa guverinoma, Amerika yasubiza vuba na bwangu kandi ihanukiriye. Uwo muyobozi yapfunditse uruzinduko yagiriraga mu bihugu bitatu ku mugabane wa Afurika rwari rugamije gushimangira umubano wa Amerika n'uyu mugabane mu by'ubukungu no guhindura uburyo Ubushinwa bumaze igihe kirekire bugaragara cyane mu buhahirane no mu bijyanye n'inguzanyo mu bihugu byinshi bya Afurika. Minisitiri Yellen yaniboneye bimwe mu bibazo abanyafurika y'Epfo bahura nabyo buri munsi kubereka twa ry'umuriro rimaze imyaka irenga 10 riba mu gihugu. Intumwa yarayoboye ziboneye ko umuriro ukatwa mu hoteli bari bacumbitsemo i Pretoria, kandi bamaze igihe kitari gito baganira n'abayobozi ba Afurika y'Epfo n'abo mu rwego rw'imari ibibazo bijyanye n'ingufu. Nubwo ariko hari ibibazo bijyana nabyo, Minisitiri Yellen avuga ko yanabonye icyizere nyacyo, ubushake ndetse n'amahirwe amasosiyete y'Amerika yabonye muri Afurika y'Epfo.
Umuyobozi mukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell yatangaje uyu munsi ko ukwiye gukoresha umubano ifitanye n'Uburusiya kugira ngo bwumvishe guhagarika intambara muri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Joseph Borrell yatangaje kuba tariko basaba Afurika y'Epfo guhitamwo uruhande uru canke urundi. Yamarasaba ibihugu byo ku isi kubahiriza amategeko agenga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Yabitangaje ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Afurika y'Epfo na Lady Pandor ku mugwa mukuru wa politike Pretoria mu rugendo arimwo muri icyo gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburaya ubona ko Afurika y'Epfo ari igihugu gikorana n'Uburaya cyane hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Na Lady Pandor yatangaje ko atari Afurika y'Epfo yonyine cyangwa ibindi bihugu byo muri Afurika bitegerezwa kugira uruhara ku byerekeye kurondera amahoro. Borrell ari mu rugendo muri Afurika y'Epfo kuva ejo kwa kane. Avuye muri Afurika y'Epfo azoja mu gihugu cya Botswana ejo ku munsi wa gatandatu, aho azogirana inama n'abategetsi batari bake b'icyo gihugu harimo umushikiranganji ajejwe imigenderanire Lemogang Kwape n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika yo mu bumanuko SADC Elias Magosi.
Abanyanigeria bahungiye iterabwoba rya Boko Haram mu majyaruguru ya Kameruni batangiye gusubira iwabo muri iki cyumweru ku wa mbere. Abagera ku 2000 bazaba batahutse. Nanone Eugene Mukamuse.
Nubwo abo batashye ariko izindi mpunzi 176 baracyagononwa gusubira muri Nigeria. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Kameruni avuga ko amakamyo atwaye impunzi z'abanyanigeria biganjemo abana n'abagore yagurutse mu nkambi ya Minawawo muri iki cyumweru yerekeza ibanki muri leta ya Borno muri Nigeria. umubare munini w'abana n'abavukiye mu nkambi. Ababyeyi babo bari barahunze nyuma yuko abarwanyi ba Boko Haram batangiye kurwanira intagondwa za leta ya Kiisilamu mu 2009. Cassian Tamfo w'imyaka 47 y'amavuko avuga ko umuryango we wahunze mu 2015 ubwo Boko Haram yateraga umudugudu bari batuyemo wa Ngawuro igategeka abagabo bose kwinjira muri uwo mutwe cyangwa bakicwa. Avugana n'itangazamakuru ryo mu karere yagize ati iki ni igihe cyo gusubira iwacu. Twamaze imyaka 8 muri Cameroon, tugiye gusubira mu gihugu cyacu kubera ko gifite amahoro. Tamfo n'izindi mpunzi zitahuka ku bushake bashimira igihugu cya Cameroon cyabakiriye. Itsinda ririmo gutahuka ry'impunzi z'Abanyanigeria niryo rinini rivuye muri Cameroon kuva mu 2021 ubwo 5,000 basubiraga iwabo hamaze kwemezwa amasezerano hagati y'ibihugu byombi n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR. Cameroon icumbikiye impunzi z'Abanyanigeria 109,000 harimo 74,000 bari mu nkambi ya Minaowo n'abandi 35,000 baba mu miryango y'abakiriye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mujye no kuri wayeshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Kuri Facebook, Twitter na Instagram mudusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika tohere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo z'igihugu zarwanye uyu munsi no mutwa w'abarwanyi witwa Nyatura abazungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abantu 10 bahasize ubuzima abandi 7 barakomereka naho amazu arenga 150 yahawe inkongi y'umuriro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran bakomera ukorera Igoma turi kumwe ku murongo wa telefone. Jimmy Shukran bakomera wiriranwa mahoro.
Ye,
iyi mirwano yatangiye ryari yatewe nabande hagati y'ingabo z'igihugu n'uyu mutwe wa Nyatura nibande bateye abandi?
Jeffrey Mutagoma, imirwano yatangiye ku munsi w'ejo kuwa kane mu ijoro aho ingabo za Kongo FARDC zageze mu duce turi na tumwe turimo kwa Kazinga, turimo n'utwitwa kwa Kadahanga kwa Bashikiko. Ariko ntituramenya mutino ni ikibazo cy'amakimbirane y'ubutaka amazi meza ari muri ako gace. Ubwo abaturage bo muri ako gace bakaba bari biyambaje abarwanyi b'umutwe wa Nyatura abazungu mu kugira ngo babafashe kuba bakarize icyo kibazo cy'ubutaka n'ikimbirane y'ubutaka ari hagati yabo ndetse n'abagumba b'abakorera muri ako gace. Ubwo rero abaturage nabo bagenzi barashinja ingabo za leta kuba zari zifatanyije nabo bashima kuko mubona bashe kuvugana nabo bavuga yuko
Jimmy ntabwo tukumva neza, sinzi niba umurongo wa telefone wabo uvuyeho. Ntabwo tukumva neza, sinzi niba waba uvuyeho. Gerageza kwegera telefone kuko ntabwo urimo kumvikana neza. Wari uri muvuga uti abaturage barashinja
yo muri utwo duce arasubikwa ubu n'abaturage bo muri utwo duce twa Kadahanga, Kazinga n'ahandi bose bahunze ntabarimbahunze.
None uravuga ko ingabo za leta zarwanye na Nyatura abaturage bagakomereka abandi bagapfa, abo baturage baricwa nande? Mu by'ukuri ni intambara hagati yabo kuko haruguru hari yaruvuze yuko hari ikibazo cy'amakimbirane ku butaka. Ninde wica abo baturage? Ni
by'ukuri abo baturage ndawurandi ngo bise nande kuko ubw'ingabo za leta zahageraga zandwanye na Nyatura abazungu igihumba nyine amasasu yabaye menshi abaturage ubwo bamwe bagenzi bagatirukana barapfa abandi barakomereka. Ubu ngubu biragoye kuvuga kwemeza ko yuko abo baturage bari bishwe gutura kuri ingabo za guverinema cyangwa kuba bishwe n'umurwanyi w'abazungu. Gusa ko habayeho gushyamirana gukomeye
ibyo birabera kure kungana iki kwaho umutwe usanzwe uvugwa cyane wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo uri Shukran bakomera ntabwo umurongo wa telefone umeze neza ariko reka tugushimire ahubwo tuguhe n'umwanya ugende utegure iyo nkuru tuze kuyumvisha noneho mu ijwi rirongoroye abakurikira ijwi rya Amerika urakoze cyane nyaruka uyitegurire neza tuve muri Republika Demokrasia ya Kongo noneho tuje mu Burundi mu ntara ya Makamba ababyeyi batwite bajya kwipimisha kwa muganga bakiri bake inkuru yaragijwe rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi twayisomewe na Thierry Ndayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda
Kuva mu mwaka w'2005 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu ariko nubwo bimeze uko urugero rw'abakenyezi baje gupimisha imbanye zitarenza amezi atatu barashari bake mu ntara ya Makamba mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi atatu n'abakenyezi baje kwisuzumisha nyuma y'iminsi 15 bayejeje kwibaruka baracari bake bari hagati ya 55 na 63% muri ico kiringo nyene abakenyezi twahuriye ku ibyariro ry'Imakamba bavuga ko
Arikihe nagumye niyumvira atingira ngo sibyo batariyo muganda cabatereka nje gusuzumisha canke ndahaheze ico kiringo
ngoye birashika canke nda ati ico kiringo c'amezi ane harimwo batinye bavuga ati ngo jewe ngo bumenya ngo ndafise inda ngumengo ndoga ngayitse ntwaye inda umwe natarakura bwarijya nikosa
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza abakenyezi iyo basanye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baja kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga atatu ikindi kibituma nuko abagabo bigira sinda bibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze
kubera baragira isoni dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato makurikiza abana bakiri bato baca batijya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga
ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi irakorote nkuko nibitanga da Froze w'inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe
harimo batinye bavuga ati ngo jewe ngo bumenya ngo ndafise inda ngumengo ndoga ngayitse ntwaye inda umwe natarakura bwarijya nikosa naho umwana yaba afise amezi angahe urashobora kugenda rwose uba wabigize
ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije iminsi 15 inyuma yo kwibaruka iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza ikibituma n'udukogwa twishi two mu rugo niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba hata abakenyezi bibungenze badafite ingorane ntibaza kwisuzumisha
mu gice cya mbere benshi baza kugira bafite ingorane gahimba kuri kari karibwa cyagiye abone ko amaraso ye karaza niho kenshi aza kwipimisha imbanyi n'ahandi igitigiga cyari gito cyane gose kubera bataramenya akamaro kuza kwipimisha imbanyi mu gice cya mbere
mugenzi we ineza Alice na wati nubwo wobu ubona ibimenyetso byuko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko
kambere bwo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze no ugasanga ntubungenze cyangwa ukabona ninda iriko iratera imbere mugabo ugasanga n'izindi ngwara zirimo
kuzimbanye kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane
ukaza nko kumeza 6 tugasanga afise ibiro by'umwana ariko bafise afisa ameza 3 umva kubikosora ko bigoye cyo cyuma niyo waje kare kwirumva uje kare cyo duha impanuro zingene kuvyifatamo amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane
kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugeneye ufungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake abo bakira nababa bafise ibibazo Nestor niyo saba
n'icyo gihe bakacabaza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize turiho turabaza rero twasanga rero ingorane mu miryango acari muri bimwe bya kera n'izukana umuzeyi basanga rero umuhuga batankona n'umugore wiwe hakiri kare atarakira zinanguma cyangwa igumaye bitagisebura turakira abantu batari bake kandi ibintu byinshi bikirumana nk'ibyo mu isanduku isa n'uko byatagiye
hari n'abandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba by'irondoka
cyangwa ugasanga ubwiye ati jewe ego nashitse mabukwe acya nkandisha uburoro bw'ibitoki najya ahantu hakandije uburoro bw'ibitoki urumva n'ibicafu uri kongeramo agacasubira kuza rero yamaze gusebura
hari n'abapfa kubera kuguma bava uturaso duke duke ariko bakabifata minenegwe Alice ineza
ashobora no kuguma yaragize akayimo haje gake gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadishirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga aranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanye bamuroze ni biki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation poste natale conye nico cabivuyeko
Nestor niyo saba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma
kamunota yo bavyeyi nukuri nuko baza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukaraba amagara yabo ingene ameze tukaraba amagara y'abana kuko n'amagara y'abana igihe baje tujatubahimiriza kugira ngo bacandagishe abana babo birafite akamaro gakomeye cyane rwose rero nkabasaba yuko umubyeyi wese ayivuye ngaha yaje kwibaruka yaweza akagaruka tukasaba tukamusuzuma nyuma y'indwi zibiri amagara tukasaba tukamusuzuma tukaraba amagara yabo ameze neza mwe n'umwana wiwe
mu ntumbero yo gukwega kwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria amavuriro arafise abaremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi 3 canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake
kwiganirwa umugabane wa Afrika birimo birafata indi ntera hagati y'ibihugu by'ibihangange by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bushinwa n'Uburusiya. Muri iyi minsi abategetsi batandukanye babyo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bushinwa n'Uburusiya barimo baragenderera umugabane wa Afrika. Niki gitera uku guhiganirwa Afrika? Mugenzi wacu Fidel niyo ngabo harabiganiraho na Athanase Karayenga inaribonye mu mwuga w'itangaza makuru ipari mu Faransa na Prosper Niyoboke wigisha iby'ubukungu muri kaminuza y'u Burundi no muzindi kaminuza.
Nisi cyane siki kitangaza kubona yuko ibihugu bikomakomeye bitangwe kubona yuko Afurika ifite agaciro si ubwa mbere mugabo ubu bigiye kuba kugaragara rwose gusohoka icya mbere shosho ni uko burya urabye nko mu nama mpuzamakungu yo muri Nations Unies i New York ibihugu byo muri Afurika ni 54 amajwi yabo ni menshi kuko izimana ukayigarurira cyangwa ukaranga igice gikomeye ngayo majwi urabona ko ushigikiwe n'abantu benshi ikindi cya kabiri ni uko Afurika zaho nyine tukiri mu bukene bwinshi ni umugabane w'isi ufise amahirwe yuko mu myaka iza uzaba ufise abantu benshi cyane benshi heraba ndaguha nk'akarere nka Nigeria batwaye ukwiye kugera ku miliyoni ishika amajana abiri bamwe bavuga amajana abiri na 25 ubiraje miliyoni amajana abiri na 25 ni nk'abantu bo mu Burusiya ubagwije na kabiri bivuga yuko mu minsi iza ari Nigeria, ari Ethiopia, ari Egypt, ari Afrika du Sud, bisa abantu benshi benshi cyane. Bivuga yuko rero n'abantu bazashobora kugura ibintu. Ugurishije ikintu muri Nigeria, ugurishije ikintu muri Ethiopia, muri Afrika du Sud, mu bihugu bikomakomeye nk'ivyo, ukajyana y'imiduga, ukajyana y'amaordinateur, ukajyana y'indege, ukajyana yo ubuhinga bwose bushoboka. Mufisa bakiriya benshi.
Yego, turabibandanya ni byinshi nivyo muri iki kiganiro. Nawe ku ruhande rwawe Professor Prosper, niko ko ibibaye cyane muri iki gihe, byabaye muri kahise, hari imishyamirano, ubu byaba bitewe n'iki cyo gishika gishasha cy'ivyo bihugu by'ibihangange muri Afrika, muri Mag.
Murakoze kuri ico kibazo, naho ndabumva buke buke nari nabi. Nofatira bwa mbere kuri ivyo umuhinga umwesha makoreje kuvuga, novuga ni nkuko bihugu bihangange biriko biranyinyurana, biriko birafitana, hama muri kahise no mu kuba bisanzwe bitekanye ku isi yose twagwa, hariho ivyo vyahora bigenderwako. Novuga nk'amatatano n'intumbero isi yari ifise ahanini, novuga ko hari ibihugu byari imbere y'ibindi. Ruhandani byo kuja kure, novuga nk'igihangane nk'aba Etats Unis d'Amerika, aho mubona ko ifise ukundi igenda ikorana yegeranye n'abanyaburaya. Badufatiye kuri iki kiza kihitiye kikiri ngaho hagati y'Uburusiya na Ukraine, hariho iyindi ntumbero n'ikindi gihagararo ibihugu biriko biragira bivanye n'uko bariko baranyinyurana. Ugasanga amasoko ko yarasanzwe atunganijwe vyarabikoreshwa guhanahana, novuga ivya nkenerwa mu vyo kwimbura matiere premiere canke ivya energi vyarahindutse bivuye kuri ico kiza, bivuye n'uko ayo masezerano fatiro yahoraho yahindutse. Dufatiye nka birya bigo binini binini niko bategura uko isi yotwaga canke ubutunzi bwogenda, novuga nkajya ama institution hejuru nkajya ya Bretton Woods na FMI ke Fomentation International ya Banque Mondiale, urabona ko ariho bisaba n'ibigomba kubiteraga agagere bigashinga ibyago. Ibyo byose rero biri mu ntumbero ituma haba ukuntu gutahura uko ibintu biteza kugenda no kunyinyurana hagati mbere ninde agiye kuja imbere y'abandi. Iyo ubona rero uzi ko ariwe agiye kuja imbere canke yiyumvira ko agiye gukomera, aheza akavuga ati reka ndondere abo twobikurana bashaje mbe kwereka Afrika. Afrika ndetse ko ifise abantu benshi, ifise n'ivya nkenerwa yaba mu by'iterambere by'umukibano cyane cyane mu by'iterambere vya industrialisation vy'amashirahamwe vy'ubutunzi. Turavye turetse ivyo bihugu biri mu ngwano Uburusiya n'ibindi bihugu, si ndetse Afrika niyo ya mbere.
Reka turaza kubibandanya mu kiganiro, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Kwizera Lucky Ahmad, uratwumva?
Yego yego ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Nkamagaye ndi mu Rwanda, nkajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza?
Ni icyiyumviro ariko kivanze n'ikibazo.
Bishikirize.
Ndagira mbwire abatumirwa ko tubona ko ibihugu byitwa ko byateye imbere ari izo Amerika, ari ubwo Bushinwa, ari ubwo Burusiya, bibandanya cyangwa se bikomeza kwiyunga ku bihugu bya Afurika mu rwego rwo gushaka amaboko cyangwa se mu rwego rwo gushaka gukorera cyane cyane gushora imishinga muri Afurika. Usanga ari nk'igitutu ibihugu bikorera, ugasanga nk'imwe Amerika ibona Abarusiya baje muri Afurika ndetse n'Abashinwa, Amerika igahita yinjira kuri icyo kintu kuvuga ngo dushaka kwinjira natwe muri Afurika ngo duheze Abarusiya. Ese kubera iki abo bantu bataza kubera iki Afurika twebwe tutakwigira tukishoramo imari, ahubwo abo ngabo bakaza ari nk'abaparteneri aho kugira ngo baze ari nk'abantu bashaka kudutegeka mu kuba twagira twashora imari yacu, cyangwa uzasanga niyo badushoyemo imari bagazana investimenti zimwe na zimwe, usanga ya myanya ikomeye, ya myanya ihembwa amafaranga menshi ifitwe n'abenegihugu babo n'ubundi mukabakabaho ikintu twita mu bukungu profit repatriation, ugasanga inyungu nyinshi n'ubundi iri kwigira muri bya bihugu n'ubundi byateye imbere. Ese hakorwa iki kugira ngo hadivelopingwe? Rero of skills mu bihugu by'abanyafurika no mu banyafurika kugira ngo dusange ko na ya mishinga yazanwe na bya bihugu byateye imbere abanyafurika natwe tushe naho tufitemo imyanya ikomeye ya mafaranga n'ubundi akomeza gusohoka aigana hanze y'igihugu
murakoze
abe mu gihugu muri Afrika
murakoze turabashimiye yari Kwizera Lucky Ahmad atanaska rayenga mwo mwishura icyo kuri vya ari karabaza icyo kokogwa kugira ngo abanyafrika baronke uburyo buhagije bwo gushobora kwiteza imbere no gushobora ku yavuze ko ngo niko ki Afrika to kwishoreramo imari amafaranga ngo abo bya bihugu by'ibihangange bikaza bije gukorana na Afrika mu Afrika imaze kwiyungunganya
erekiza nandi byanka murindi abanyafrika bashobora kudandaza dushobora guhanahana imari ubutunzi abanyafrika bakaja mu bindi bihugu byo muri Afrika bakadandaza bakiga bakabona yuko bari iwabo iyo bavuye mu gihugu c'iwabo bavuka c'amavuko bakagenda ko umuntu avuye muri Senegal akaja muri Ethiopia akabona ko akiriwe akiri iwabo yari nkuko nabiko ndabivuga ijana ntiryanka murindi ibyo twohanahana birashobora kubanda kubagikana n'ibyo twohanahana n'ibindi bihugu bivuye hanze ibindi bihugu bikomakomeye twavuze abarusiya twavuze iburaya twavuze abanyamerika ariko ntitwibagire abahindi ntitwibagire turki ntitwibagire brezil ntitwibagire ibindi bihugu byose bizokura bizovuka bishaka yuko duhanahana ubwenge ubudandazi kuko mwarimu yabivuze matiere premiere ni ukuvuga ubutaka abanyafurika bafite ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika birafise ubutaka bufise ubutunzi bwinshi baravuga nike baravuga cobalt baravuga si kibi na gato ariko baturesha si kibi na gato yuko haza benshi ahubwo twitegure dusukure inzu yacu gasange dukomeye basange dufise ubwenge
dufise ku murongo kandi Andre Njezimana uratwumva
ndabumva cyane rwose
uduhamagaye uri he
Ndigitega i Burundi
ufise ikibazo icyumviro
bise icyumviro kuri ibintu bijanye nuko noza ko ariko hara ni concept igira kabiri iba iriko iba ku banyafrika muri cyo gihe gice kavuga ubwa mbere abategetsi b'abanyafrika nabo nyene barakwiye kubona ko Afrika hageze igihe yikukira muri make je mbona ko Afrika itari kukira kuko mu gihe amafaranga yose tukiyashira mu dolari tukiyashira mu mayero kadomo ngo niyo madovize gutabaho nkuko mengo ifaranga ry'abanyafrika nta bakaronki nta France FA amashiringi n'iki byose tukubona yuko mengo muri kamwe ngo tuyacyasuzugura nicyo gituma abazungu bona bako baragaruka muri gihe baza kugira nuba kari ya konkete nyine muri Afrika iri kirabandanya n'iki gihe rero ubuharagegere k'abazungu batangura kuza neza neza muri Afrika bitewe na cyane cyane kw'izimvururu ziri hagati y'Uburusiya na Amerika n'ibindi bihugu by'abanyaburayo muri icyo gihe rero urumva turakeneye intwari zikunda Afrika koko abaperezida bakunda Afrika bashoboye gukora bakitanga kugira ngo bakore batizigane hamara nije kuvuga iterambere abo bazungu bamaze gushika komisa natwe mbere hagiranze kugenda gukonkira kugira konketa abanyabyo bindi bihugu natwe kugira ngo tugire icyo bitubereje
murakoze ndabashimiye yari Andre Njezimana anze kuri wowe Professor Prosper Njezimana aravuze ko ngo ni nkuko basubiye kuza kwigarurira akarere ka Afrika
reka tu kuisegureho Fidel niyo ngabo waruje komeza ariko reka masahara tu janye nshuti mukomeje kudutega amatwi makuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyashoreje ndabashimiye mwe mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro bari kumwe na Jeffrey Mutaboma naho mukanya